ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 2 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze, tugasaba yuko President Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abojya muri ibyo biganiro abari buku.
Uyu ni Abdul Kassim umukuru mugambwe IPDZ yama ibanga umunyapolitiki mu Burundi avuga kucu yumva intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando yoshimikira ko mu rugendo yarimo mu gihugu. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye inama iminsi itatu ihuza inzego zitandukanye z'ubumwe bwa Afurika, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'abanywanyi umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda FDU inkingi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamseriza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Federico, tuyahere kuri iyi nkuru y'umutekano dushikiriye mu kanya. Amasasu yumvikanye mu isoko bita Walmart muri leta ya Colorado mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atangazwa n'igipolisi cyahitwa Thornton mu karere ko mu gisagara cya Denver. Imwe mu mateleviziyo yo muri ako karere imaze gutangaza ko abagabo babiri bafuye, uwundi mukenyezi arakomereka. Nta makuru arenzayo turamenya gushika ubu, ni inkuru tubandanya tubatohoreza. Kuri amakuru nyene y'umutekano muke muri Amerika, abakora amatohoza batangaje ku wa gatatu ko umudereva w'ikamyo yiraye mu bantu bari ku makingano ku maguru i New York ku wa kabiri yaramaze indwi zitari nke ategura ico gitero, kandi ko yagikoze ku izina ry'umuhari w'iterabwa wa leta ya Kiyisilamu. Ibyo byatangajwe na John Miller, icegera cy'umukuru w'igipolisi cya New York. Miller yabwiye abamenyeshamakuru ko Saifulo Saipov yakoze ubwo bwicanyi afite imyaka 29 y'amavuko, n'umwimukira yamuka mu gihugu cya Uzbekistan yinjiye muri Amerika mwaka wa 2010 ari uko atomboye lottery visa. Buramatari wa leta ya New York Andrew Cuomo yabwiye televiziyo CNN ko Saipov yahinduwe n'ibyumviro by'intagondwa ari ku butaka bwa Amerika, kandi ko afitaniye isano na leta ya Kiyisilamu. Urwandiko rwatowe ahabera igitero rwerekana ko yemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiyisilamu. Leta ya Kiyisilamu ntiyitirira igitero cyejo ku munsi wa kabiri mu mwibuke kw'abantu 8 bafuye, abandi 12 barakomereka, 9 muri bo bakaba bakiri mu bitaro. Mu bafuye 5 bari abo mu gihugu cya Argentine, bari baje New York guhimbaza imyaka 30 iheze barangije amashuri yisumbuye, ubundi hasize ubuzima no mu biregi. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika ni kuri aya makuru nyene y'ibitero kuri wa gatatu yatangaje ko ababajwe n'urutavana kugwa ibitero by'iterabwoba biri ko biraba ku isi muri iki gihe. Ivyo yabitangaje ejo kwa gatatu afatiye ku gitero cya hafi cyabaye ku wa kabiri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitanye abantu 8 nk'uko deje kubivuga. Papa yabwiye isinzi ry'abayoboke bari bakoraniye ku kibanza cya Saint Pierre i Vatican mu masengesho, avuga ati ndababajwe n'ibitero biherutse muri Somalia, Afghanistan hamwe n'icyabaye New York. Yasabiye ababuze, abakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Muri Afrika naho abasirikare ba Ethiopia bitwaje ibirwanisho bikomeye baharurwa mu majana ku munsi wa kabiri barajabutse binjira muri Somalia gufasha leta y'icyo gihugu urugamba n'umuhari wa Al-Shabaab. Abanyagihugu baba mu gisagara cha Dolowe kiri ku mupaka mu ntara ya Gedo bavuga ko babonye ikamyo zishika 30 zirimo abasirikare ba Ethiopia binjira muri Somalia ku mugoroba ku munsi wa kabiri. abaraho bavuganye n'ijwi rya Amerika batashimye ko amazina yabo amenyekana bagereranya kw'abasirikare igihumbi ba Ethiopia aribo bajabutse umupaka binjira muri Somalia baje biyongera ku bandi bagenzi babo baharugwa mu bihumbi basanzwe bari muri Somalia ku ruhande rw'inteko z'umwe bwa Afrika za Amisome zisanzwe ziriko zirarwanya Al-Shabab izo nteko za Ethiopia zinjiye mu gihugu mu gihe abasirikare ba leta ya Somalia n'inteko za Amisome bariko bategura igitero simusiga ku barwanyi ba Al-Shabab nk'uko amakuru ava mu butegetsi bwa Somalia abivuga Amakuru b'ibihugu bya Guinea ariwe Alpha Conde hamwe ni wa Togo Fore Nyasimbe kuri wa gatatu baragize imibonano igamije kumvikanisha impande zose zerwa n'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Liberia bibaye nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu itumiye ko komisiyo y'amatora ku munsi wa kane ngo itange isiguro kubyagirije byuko amatora yoba yabayemo ubusuma bw'amajwi n'utunenge imigambwe itatu yahiganywe muri amatora ikaba yaritwaye muri sentare nkuru y'igihugu muri Liberia ivuga ko itemera ibyavuye mu gice cya mbere cy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 10 y'ukwezi ku 10 guheze sentare nkuru yategetse kandi komisiyo y'amatora guhagarika ibikorwa byose bijanye n'imyiteguro y'igice cya kabiri cy'amatora itekanijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 turimo gushika imaze gutohoza ibyabaye Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nteguro yo kugira urugendo rw'iminsi 12 ruzomushikana mu bihugu bitanu biri mu karere ka Aziya biri mu ruhagarara rwatewe n'iterabwoba rya Korea ya Ruguru urugendo azobagize mu gihe abanyamerika babajijwe babona ko Korea ya Ruguru ariyo ntambamyi muri iki gihe kuri Leta Zunze za Amerika Trump ategekanya kuzogendera Korea y'Epfo ahazobonana na Perezida Moon Jae-in hamwe n'abandi bakuru b'ihugu ku isi mu biganiro bitumbereye ku bibazo by'ingene buhangana na Korea ya Ruguru mu mugambi wayo wa nuclear
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza Inuma idasanzwe yawe ni mu Burundi Michel Kafando ariko agendera ico gihe kuva ku munsi w'Imana bimwe mu byo yari kuraganira nabo babonanye harimo iganiro bihuza abarundi bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania hamwe n'inagurwa y'imigendanire hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu n'ibindi bitekanijwe ko Kafando azoca muri Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari I Bujumbura mu Burundi
Michel Kafando ashitse mu Burundi ku munsi w'Imana tariki 29 z'ukwezi kw'icumi bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana tariki 5 z'ukwezi kw'icumi na rimwe urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona amakuru ava mu biro vya ONU I Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hati bagiye bamwe mu baseruka ibihugu byabo mu Burundi Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimo abasenyeri babiri baserukira katolika ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana na Alain Menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu uwo bivugwa ko baganiriye ku bijyanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kigejwe atya kazi na muntu iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016 umuhuza w'abarundi nawe bavuganye ku byerekeye ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe na perezida Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana kuri inchuro na banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nkuko abatari bake bavyemereye rujya Amerika Abdul Kasim atwaye pedezi gamibanga numwe muri bo
twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misatsi azomara ngahangira ngo tuje kwa kuzobonana ko turafite ibintu byinshi two mushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubaha Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twige tugize turi migambwe dushobora kwitegura neza kwitegura amatora ya 2022.
Bimwe mu byo Kasimo yifuza gushikiriza bidusigurira
nyakubahwa Mukapa bwa mbere yatandisanga uryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitiki kwa twarumvise n'isanga uryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nyatrabona ko kwezi kurangiye kandi nta kintu turumva kuko amatora ari kwaregereza turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko president Mukapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abo ja muri ibyo biganiro abari kuko ahanini niho ikibazo gihagaze bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 na 2079 izo rero kumbure tukumunakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gutyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabizamo ni bande
mu kurindira inyishu mukuru wa ipegeze gamibanga yizeye ko kafanda afite amahirwe menshi yo kumvirwa.
Turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu kandi katatu nezereje kuko yagiye afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi icyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomangayo gikosora mu gihe rero acyemewe rero nabo n'abarabwa n'ibyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye Mukapa kugira ngo kuko Mukapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha Mukapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri uru ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze ku iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya ego tubakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibikingeze ni kirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero dushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro n'ibiganiro n'ibiganiro mu gihe tutabona cyo biriko birazana akasho biriko birazana tutari ko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira tubakeneye yuko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cyawe ni New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza matati y'abarundi William Benjamin Mukapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafanda azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi. Michel Kafando yigeze ko umukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha. Eloge wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ubu ushikiramanza bw'u Rwanda bwasavye sentare kongera gihe cy'ukwezi cyo gukomeza gufunga abanywanyi mu mugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutetsi buri mu Rwanda utemerewe gukorera mu Rwanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Abaregwa bongeye kugera mu rukiko bose uko ari barindwi bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa batanu muri bo bunganiwe abandi babiri biburanira. Abarwanashyaka ba FDU inkingi shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ku munsi nk'uyu bagombye ko baburana urubanza rwabo mu mizi. Igihe abanye n'iby'ubushinjacyaha bwabatumijeho busaba ko urukiko rwakongera iminsi yo gufungwa by'agateganyo kuko bavuga ko bugikora iperereza. Mbere yo gusobanura birambuye impamvu y'ubusabe bwe, umushinjacyaha yabanje kwibutsa ibyaha bibiri bikomeye akurikiranye habarwana cyaka ba FDI inkingi, n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo gifunga by'agateganyo habarwana cyaka cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 2017. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuva icyo gihe bwakomeje kubakoraho iperereza bunafata abandi bavuga ko bafatanya n'iri tsinda ry'abantu barindwi. Bwavuze ko bwafasha abandi batanu ku isonga, harimo bwana Theophile Ntirutwa uhagarariye FDI mu mujyi wa Kigali, Vena abayisenga na Atanazi Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha bwavuze ko bwahasi ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye bwabo barekuye. Abo nabo ni bwana Vedaste Nshimimana na bwana Emmanuel Nyandwi. Ubushinjacyaha bwavuze ko butarangije iperereza busaba ko urukiko rwakongera ukwezi ko kuba bafunzwe by'agateganyo, bufite impungenge ko barekuye batoroka ubutabera bakanasibanganya ibimenyetso. Ku ruhande rw'abiregura hakunze kumvikana amagambo ya hato na hatakarishye. Uhereye kuri bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDI Inkingi, yateruye agira ati: "Narinzi ko wenda nyuma y'iyi minsi dufunzwe tuzasanga uwo mutwe w'ingabo w'abaringa dushinzwe ubushinjacyaha bwarawubonye, ariko kugeza ubu byaba bitangaje binababaje gukomeza gufungwa bishingiye ku mirimo ya politiki dukora muri iki gihugu." Ati cyane ko muri iki gihugu kuba umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi biba bihagije kwitwa umwanzi w'igihugu. Yikomye ubushinjacyaha kutavugisha ukuri mu rukiko. Vice president wa mbere wa FDI yavuze ko ibyo buvuga ko bwagezeho mu iperereza bitari ukuri. Yavuze ko afite amakuru ahagije ko abarwanashyaka Emmanuel Nyandwi na Vedaste Nshimimana ubushinjacyaha buvuga ko bwabatahuye mu iperereza rya nyuma y'uko itsinda Twagirimana arimo rifungwa bitari ukuri. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha buvuga ko bwabarekuye kugeza n'ubu bagifunzwe kandi ko bafatiye umunsi umwe n'umuyobozi wabo, yabaye nkushyira mu majwi umucamanza mu miburanishirize yagira ati: "Nta gihe na kimwe ibyo tuvugira habyigeze bihabwa agaciro, ubu wenda dushobora kwizera." Asoza ijambo rye yasabye ko babona ubutabera bunoza, arabaza ati: "Kuba turi imbere yanyu mushobora kuzumva ibyo tuvuga cyangwa nk'uko bisanzwe iteka muzemeza ko ubushinjacyaha aribwo bufite ishingiro." Nimvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, umucamanza amubwira ko bazasesengura bakabifataho icyemezo. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI Inkingi nawe yiyumvikanye mu magambo akomeye yikoma mu bisobanuro by'ubushinjacyaha, yabwiye urukiko ko abafashwe barimo Ntirutwa bose ari abarwanashyaka babo mu buryo buzwi ko bafatiye umunsi umwe nawe. Ati: "Nkuko bisanzwe tugera imbere y'urukiko ntibavugisha ukuri, intego yabo ni ugucecekesha abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi." Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza izina ry'umutwe w'ingabo barega aho uherereye n'umuyobozi wawo. Yasabye urukiko ko mu bushishozi bwabo rwababuranisha mu mizi, kuko ngo icy'ubushinjacyaha bugamije ari cyo yise gukomeza gukinagaza abatavuga rumwe na leta iriho. Bwana Gracien Sabiyaremye nawe yabwiye umucamanza ko iyo yitegereje asanga ababuranyi bombi batareke imbere y'amategeko. Yavuze ko bafunzwe binyuranije n'amategeko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Yavuze ko we na bagenzi be bakibona ku kwezi gushize nta kirakorwa, bihutiye kwandikira umuyobozi wa gereza Mageragere bamumenyesha ko nta burenganzira afite bwo kuba kibafunze. Bityo ngo gereza nayo yahise ikora iyo bwabaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri saa 3:45, bumva bari kubabyutsa babamenyesha ko bucya bajya kubasabira gukomeza gufungwa. Uku kwikoma ubushinjacyaha mu magambo akomeye kwanazamuwe na bwana Norbert ufite amahoro wiburanira. Mu magambo ye yagize ati: "Bashobora kuba bakiri muri rya tekinika ryabo kuko nta bimenyetso bafite. Nituramenya impamvu wasanga bakiri muri iryo tekinika cyangwa bagishaka batangabuhamya bapfuye cyangwa b'ibinyoma." Ati: "Impamvu niba nazo twarekurwa." Maître Antoinette Mukamusoni na Maître Gatera Gashabana bunganira baregwa bisunze ingingo z'amategeko babwiye umucamanza ko impamvu zikomeye atari ibimenyetso, ahubwo ibyagezweho mu iperereza. Bavuze ko kugeza ubu basanga baregwa bafunzwe bitubahirije amategeko. Maître Mukamusoni yavuze ko icyaha ari gatozi kandi ko mu bushinjacyaha buvuga ko bwafashe butagaragaza niba baramaze kugera muri uwo mutwe n'ubu waburiwe izina. Yasabye ko mu gihe ubushinjacyaha busanga ntacyo burageraho mu iperereza bw'ababurekuye abaregwa bagakurikiranwa bidegembya, Maître Mukamusoni arasanga ko bakurikirana bari hanze byaha umwanya uhagije ubushinjacyaha, bigatuma badakora iperereza hutihuti kuko ngo bibatura mu mutego wo kwica amategeko bikanashora abategetsi bagereza mu manza. Yabwiye umucamanza ati: "Nimwe mufite imfunguzo zombi kubafunga no kubafungura, niba amategeko ariho si umwanya wo kugira ngo ubushinjacyaha buyaho nyanga." Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwabwiye urukiko ko abaregwa badafunzwe binyuranije n'amategeko. Bwavuze ko bubinyujije ku ikoranabuhanga rihuza ababuranyi bombi n'urukiko, bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mbere y'uko ukwezi gushira. Buravuga ko abunganizi bagombye kuba barabirebye bakabimenyesha abo bunganira. Bwashimangira urukiko ko abaregwa nta inshingano bafite zo gusaba ko urukiko rwatangiza urubanza mu mizi biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Iri tsinda ry'abaregwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, ari abantu 9, babiri muri bo bamaze kurekurwa. Ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'ingabo utemewe wakorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibirego abaregwa bamaganira kure bakavuga ko bishingiye kuri politiki kubera ko batavugira mu matamata niyo banenga ibitagenda mu butegetsi. Icyemezo kizamenyekana ku itariki 6 z'ukwezi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Muri Isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Yarusha muri Tanzania harakoraniye inama iminsi itatu ihuza inzego zitandukanye z'umwe bwa Afrika. Intumbero ni ukurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere nka EAC, CPGL, SADC na CDO hamwe n'izindi. Izo nzego zivuga ko ahenshi iyo miryango inanirwa no gutatura amatasi ya politiki hamwe n'intambara muri ivyo bihugu. Ni inkuru ya mugenzi wa Pierre Claver, inkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Inzego zitandukanye hamwe n'abahinga bakorana n'ubumwe bwa Afrika bose barahuriza hamwe ko muri Afrika hari imiryango myinshi y'ibihugu kandi ko iyo miryango yabwirizwa gutorera umuti indyane intambara canke ibibazo vya politiki bihari. Nabo biruko bavuga ko kubona iyo miryango biyigora gutatura ayo matati bitumwa no ku inzego za gisirikare n'igipolisi muri ibyo bihugu zidahabwa ububasha bwo gutabara. Professor Blaise Chikaya atwara igisata c'ubumwe bwa Afrika kijejwe amategeko mpuzamakungu.
Z'affrontements violentes au couteau aux armes.
Atugutana mu mitwe intambara z'ibigwanisho byabimbugita canke inkoho turizeye ko bizohera nkuko nibura yababiciyemo ariko byaheze kuko natwe Afrika turiko turiyunga ariko turacafise abava hanze ya Afrika bashaka ubutunzi bwacu n'inzahabu maze bakaza kuducanishamo. Tubwirizwa gukomeza inzego zacu za gisirikare mu karere tukemera ibiganiro mu gihe hadutse injyane raba nko mu Burundi ibyabaye mu Rwanda muri kayise canka handi. Iyi miryango y'ibihugu byacu yabwirizwa kugira ingufu za gisirikare hamwe no kumvikana mu bya politike ariko ivyo biracatugoye.
Que on a du mal à construire.
Amashami yigenga akorana n'ubumwe bwa Afrika nayo amenyesha ko hari n'ibihugu bifitaniye amatati kandi biri mu muryango umwe gutyo gufatira ingengo hamwe yo gutabara ikindi gihugu bigatera imari. Umufasoni Judika Lawson atwara ikigo cya Afrika cyigenga gishinzwe kubahiriza intwari bereye.
Ili muweze kutatua migogoro kwanza lazima nyewe wenyewe muwe mmekubaliana.
Ati kugira matati atatugwe nuko ibihugu bisangiye umuryango bibanza kwemerana bikumvikana bigafatira ingingo hamwe bigashira imbere inyungu za bose agateka kazi na muntu intwari bereye n'umutekano ntiyagire uwigira sindabibazwa. Ikindi nuko usanga nk'igihugu kimwe kiri mu miryango myinshi ine canke itanu ibyo bigatuma ibihugu bidatera imbere kuko no gutanga intererano aho hose biba ari ikibazo kandi ugasanga n'abanyagihugu ntacyo bahungukira muri iyo miryango.
Je, unachopata kule ni nini? Wananchi wako wanapata nini?
Afrika yose ifite imiryango 11 ihuza ibihugu bisangiye akarere harimo n'ifite intumbero yo guteza imbere ubutunzi. Umwe muri yo CDAO uhuza ibihugu byo mu burengerazuba niwe utangwa ko akarorero kutabara hakiri kare mu gihe igihugu kimwe mu bihugize gihuye n'ingorane. Dr. Azaveri Lwaitama ni umwe mu bagize ubushakashatsi.
Eko wasi wakapeleka majeshi na kukuleka alie umia.
Tukwara mwenye sede yao irungi kaba sirikare bagafatu waliyanse kuva ku butegetsi muri Gambia bamubwira bati jame ni wigira mahoro ubise watowe n'abanyagihugu. Sede yao kandi yaramuciriye inzira niyaja vyari ku bibazo bikomeye iyo nawe yanka abasirikare bakagwana kakurya vyabaye muri Cote d'Ivoire kwa Laurent Gbagbo ariko rero ibintu byakozwe neza
lakini juhudi zilifanywa.
Iyo nama y'iminsi itatu yo kurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere muri Afrika yitabwe n'abigisha muri za kaminuza abaserukira ibice n'imiryango 11 bitandukanye bya Afrika abashakashatsi hamwe n'amashyirahamwe yigenga. bavuga ko ibizova muri yo nama birimwe byo kogwa kugira ngo iyo mijyango ikomere kandi ikore neza bizohabwa umugwi urongowe na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari nawe arongora umugwi w'abahinga bahabwa igikogwa cyo guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika cye clave n'inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuyuse nchuti mwese kamuniko mwana wanaja kumviza ila jio hejuja Amerika wisamia nila yu Washington DC mkirundi mkirundi Rwanda unahonu mwanya uchigani cha sports kwa teguri na mgenzo wa Fidel Nyongabu.
Urakoze Frederic kumakuru yereke ingino iyo moriki itondo tutangu ile kunguru yereke tenis. Rafael Nadal yatsinze higano rya tennis ya US Open muri uyu mwaka w'2017 azorangiza uyu mwaka ari mu kibanza cya mbere cy'abakinnyi bakomeye cyane ku isi muri tennis ku rwego rw'abaprofessionnel. Ari muri iki gihe mu higanwa rya tennis rya Paris Masters yatsinze jo kuwa kabiri Hyun Chang wo mu gihugu cya Korea y'Epfo mu maseta 2:7-6 na 6:3 mu rukino rwamaze isaha n'iminota 48. Nadal muri iki gihe afise imyaka 31 azohura na Pablo Cuevas mu gice gikurikira. Nadal arusha amanota 10,460 Roger Federer wo mu gihugu cy'Ubusuwisi aza mu kibanza cya kabiri mu bakinnyi ba tennis bakomeye kurusha abandi ku isi muri iki gihe. Andy Murray wo mu gihugu cy'Ubwongereza yari mu kibanza cya mbere mu mwaka uheze w'2016 aza mu kibanza cya gatatu muri iki gihe mu gihe Alexander Zverev aza ubwira kane. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC unaho tuvuge ku byerekeye igano ryo kugendesha imodoka rya Formula 1. Lewis Hamilton yatsindiye igikombe cy'amahiganwa yo kugendesha imodoka ya Formula 1 muri uyu mwaka igihe yatsindiye igano rya Mexican Grand Prix azobandanya mu higanwa rya Formula 1 rya Brazilian Grand Prix kuva ku itariki 10 gushika ku itariki 12 z'ukwezi kw'11. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turangirize ku nkuru yerekeye kunonora imitsi. Mo Farah umunonotsi rurangiranwa ava mu gihugu cy'Ubwongereza yavanye n'umumenyereza wiwe Alberto Salazar yafashe ingingo yo gusubira mu gihugu ciwe cy'Ubwongereza. Farah afise imyaka 34 muri iki gihe yatsinze amahiganwa yo kwiruka imetero 5,000 n'ibihumbi 10 mu mwaka w'2012 Londres mu Bwongereza no mu mwaka w'2016 Rio de Janeiro muri Brazil. Yatangaje kwiyo ngingo yo kuvana na Alberto Salazar yafatiye ku cifuzo ciwe cyo gusubira i Londres mu Bwongereza. Atangaza ko akumbuye imuhiriwe azokorana na Gary Lowe. Salazar yatangaje ko yifuza kubandanya akorana na Farah Kabuhanuzi. Ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru yo hirya no hino y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru y'Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Juti bweze mkondi radio izu vidi Amerika wigano ya tukategulie mwaka kanya wigarukenga tuwoneo kani ya kanya kogoshimi na engineer ya dofaji ya mwinga bugizi uma hama na fasile ya dofaji ya kwegiranya wigano ya tukategulie kwenye mikromu alikumu na Federike Mwunikije ama kuruna yu mwashikijo na Aloise Bigirimana mwakoze kudu tegamatukui tuwabifurije ama horo numusi niza.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.